Turashimiye ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunzi, muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio y'indwi. Muri kumwe na Jewe Diana, ni nahaje ngiye kuremesha ikiganiro muri Isanga. Muri Isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu, kuba twumva muri mu Rwanda ku isi hose turi live kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresse ya Facebook yacu, YouTube, Instagram na Twitter. Radio X ni VOA radio yacu.
Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, urararitswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro mwabyumvise ni muri Isanga. Twabahaye ubutumwa kuri Facebook yacu aho twabwiye kuno munsi tuza kugura amatelefone kugira ngo tuyage. Muri benshi muramu bidusaba mukatubwira muti turakeneye ko muduha umwanya ukwiye kugira ngo tuze turayaga, mutubwira amakuru avugwa iwanyu, aho mugendera, aho mukorera. Turasamenyesha amakuru batandukanye bari mu ntara zitandukanye z'u Burundi, aho hari abakunzi b'irudarika no badufasha kuronka amakuru ngaho. Intara zitandukanye z'u Rwanda, muri Congo, muri Uganda, muri Kenya baratubwira amakuru, ariko hari amakuru yandi ushobora gusanga ari ku gatumba ubako, kugacimbiri ubako, tutamenye aho ukorera, aho ugendera, aho waciye. Uratubwira ayo makuru kugira ngo dushobore kuyamenya. Hanyuma kandi hariho n'amakuru na twebwe twagiye turabatangariza haba mu bisata bya politiki. Nk'ubu inkuru yeze ni ugutembagaza ubutegetsi bwa Niger. Hari bitandukanye bivugwa mu by'ubutunzi mu gihugu cy'u Burundi, ikibazo cya ruswa, ikibazo cy'ikenage ibitoro, ikibazo cya abatandukanye bazira amajambo bavuze. Hariho nk'umupolisi yavuze ko igisata cyo gutanga impapuro zo kugendesha ibitandukanye miduga n'iki kirimo ibiturire ubarapfunze. Ikintu cyose bawumva twagutangarije amakuru atandukanye haba ku Rwanda, ku Burundi, hirya no hino ku isi. Akanya ni rwanyu, isaha yose twayibahebeye kugira ngo mushobore kutubwira ayo makuru avugwa ayiwanyu. Turaza rero turanyuzamo ducishamo n'uturirimbo kugira ngo tubaherekeze turi muri benshi mutwumva muri mu miduga, muri ko muva mu ntara zitandukanye haba mu Rwanda haba hehe. Turabaherekeza tubafasha kugira umunsi mwiza ku ijwi rya Amerika. Uwa mbere dufise ni Fabrice Ikaze.
Murakoze. Mfatiye aho merereye amakuru ahavugwa.
Aho uherereye ni hehe kwanza?
Ndi mu rushuri muri kominisare muri province Bujumbura, abenshi bita Bujumbura irari. Fatiye ku makuru ahavugwa, ivyo mbona ni kenage isukari, iduga ry'ibiciro, ibura ry'ibitoro, ibura ry'ibinyuka vya Brarudi. Eka muri make vyaduteye umutima uhagaze mu gihugu cy'u Burundi.
Tubanje kugaruka kuri reka mvuge kuri ico cike na ry'ibinyobwa bitandukanye vya Brarudi. Hari abavuga ko nko kuronka nk'amafana arimo za citron za coca bisigari nko kuronka umuzi wibuye mu gihugu cy'u Burundi, mugabe aranadugije ibiciro. N'inyuma yo kuduza ibiciro ivyo binyobwa ntibiboneka ga Fabrice.
Biragoye cyane kuronka ibintu by'amafanta. Kuronka ibintu by'amafanta ni ikintu kigoye cyane, si ukuvuga ngo byaruze ngo byakiye biboneka. Biragoye cyane ubuzima bwo mu Burundi burazimbye cyane.
Abegereye ubutegetsi aho mugendera abatwara imitungo itandukanye, iyo mubibamenyesheje babishyura iki?
mbo abo twegereye ntako batagerageza ariko abadanaza nabo kuba bacha bakora bahomba abadanaza bavati sitwebwe twedukora ku giciro cya bya Rudi eka muri rusangi ntacho badishurako
ugasaba iki inzego zitandukanye
twebwe nico dusaba inzego zitandukanye ego barabidugije nibabituronse biboneke biboneke none bagiye kubiduza bico byongera kubura icyo dusaba inzego zitandukanye ni uko bo bigira bikaboneka bikaboneka nka twebwe usanga twereza gafana turagogwa cyane twebwe ari tuzi yuko babidugije bica bishobora kuboneka ariko n'ubu byacyari umuziruye
no kwihangana no kwihangana hari umwe mu batwandikiye yitwa Piatrus Minani atugiye ngo izuba ibujumbura ni byinshi cyane aho mu rushubi naho vyifashe gute
asa naho mu rushubi ni byinshi cyane kweri kandi yarenze cyane ni byinshi
ibitegwa mubona muzo kwimbura mugeze mu cyahe kiringo cyo kwimbura no gutera
bo ubu tugeze mu irima ryici irima ryici twamuhamba bita mu myonga baravomera hatakoreshwa ibintu byo kuvomera abandi bariko barima ku misozi n'ibitekwa bimwe bimwe by'imboga byo munsi ibyo muci bamwe baratanguye kubitera baravomera abandi bariko barima icyo bita gukwaya bariko barimira impeshi
nuko rero urakoze cyane Fabrice ngaho mu rushubi abanyarushubi turamukirize ku ijuru rya Amerika tubase ku mutima
arege murakoze cyane ijuru rya Amerika turabashimiye cyane kuba mutuba hafi
ego mbwa imbere ko ndakurekura ariko amaze nkibarize hari amakuru avuga ko ingwara ya gasama yongeye gutera mu bana mu rushubi bimeze gute
bo je nkaho nabamerereye ntayirashikaho sinzi nk'ahandi
nuko urakoze ugire umusinyiza rero
amabwe cy'Amerika mu gihe umunsi mwiza
ku telefone ya kabiri iriko Ladislas Ladislas ikaze ku juge Amerika no muri isanga dusangira ikiyago
ego
uherere he Galadisla
yewe ubu tuvugana ndi mu Burundi mu ntara ya Cankuzo muri komini Gisagara neza neza ku mugwa mukuru wa komine
Cankuzo havugwa make
Cankuzo ni umutekano kweri meze neza turashima
ikibazo c'abana baja kudandaza muri Tanzania bakoreshwa ibikorwa birengeye urugero bacenga mu mezi ya Cankuzo carakemuwe
bo je kwe sinovuga neza sinakwemeza neza ko ibyo bibazo mu ntara ya Cankuzo kihari kuko jewe nubwo ndi umwaka yandi mu Cankuzo siho nahora nahora i Bujumbura no kuvuga aha mu Cankuzo ntabyo no kwishyura ko ntabyo menyereye neza
yego
yego nuko rero hama amakuru tuzaniye mu Cankuzo na yaya
mu Cankuzo ngaho kino kwenda mu Gisagara mbona bimeze neza abantu batuje ako imirimo kuri kwame mbona umenga ibintu bimeze neza muri rusange nta ngorane yego
nuko Fabrice yatubwiye kinagi ibitoro aratubwira ikinagi isukari ikinagi ibinyobwa vya Brarudi harimo cane cane amafanta vyaradugije ibiciro mu misi yahera ariko arabakomeje kumvikana bavuga ko bita ariko birabashikira batashobora kuronka aho babikura ku madepo atandukanye ya Brarudi Cankuzo ho vyifashe gute murabironka
se nkaho mperereye ngaha iwacu mu gifata aho ndi ego ibinyobwa vya Brarudi karorero biraboneka murabiboneka nabi nabi cyane byaraduje ariko abantu ntabwo nkanyine nk'uko babyifuza biraboneka mu kanya gatoyi hari akanya bikabura bo sinavuga ko bihari kwese birakenye kuko abantu ntabwo nk'uko nk'uko byategerezwa byaradugijwe byinshi dani nubwo byadugijwe kandi nyine biri hahe mbona nengo kweri kwironka no bireke yataye ikibazo zifite hasi nk'imodoka irizanye mu kuharura umunsi umwe biba biheze muhati akanya ikatiza haize nk'indwi yashika bikaba biheze ukaba niyo binikira ubwo abantu barabikeneye cyane ariko ntabyo baronka ko ngira ngo nubwo bodugije amahera gusumba petete bona biguze ariko biboneka kwe ntiboneka
ni kwihangana uri aho mu Cankuzo bwa Ladislas nimba atari banga ukora mu gisata nyabaki ibyo urimo ni ibyaha
bo nkuru jewe na ndi umunyeshuri musanze ariko mu etiya
uraciga wiga kuri kaminuza
umunyeshuri muri kaminuza y'u Burundi
ubu rero uri mu karuhuko
turi mu karuhuko barindiye nyine Umuhimbu?
Mhm.
Ego?
Wiga mu gisata nyabati.
Bo niga muri mu gisata cy'imibano. Bo ni muri faculty de sciences d'ingénierie département de socio anthropologie et de sociologie ku Mutanga.
Eh, campus ya Mutanga.
Eh, campus ya Mutanga muri Bujumbura mere.
Eh. Hari geze muri muri kaminuza y'u Burundi ko binjiranamwo abanyeshuri kwera hari habatevye kwiga abatevye kwinjizwa mu mwaka bagitangura ugasanga winjiye imbere injiye kuwundi bariko bigena hamwe ubu byarakemutse
bo ntikobaho byarakemuka neza n'ubu nyine usanga imyaka yinjiranamwo kubera hari satusanga byikwe abise bayinjiranyaruka ntikobaho byarakemuka neza kubera n'ubu nyine hapa mwezi mwanzi abantu bataraheza mwaka w'ishuka dukangura bataraheza n'umwaka wa mbere tutaraheza n'ubu gasaye n'ubu ni sinoma ko tutakorega umuti neza
bica bigenda gute none abigisha byitwaramo gute kuko urumva ariho baba bamaze gutangura abandi bakabinjirira ko ugasanga umwaka n'ubwo uri kuragenda ariho abinjiriye ku bandi abigisha byitwaramo gute
bigisha nyine barakora uko bashoboye kwe barakora uko bashoboye akigisha aho umwaka watangwa aho utatangura bakaba barabigira nyine kandi abanyeshuri twaranabigiye rero tuzi twaye twebwe nyine umwaka utanga abandi utaratangura turarindira nimba atatu utaraze turarindira aho hatore waza duhamagara hasi tugatangwa
nuko urakoze rero Ladislas ngaho mucanguzo tukwifurije ibiruko vyiza mu kurindira kudosura gutanga urundi mwaka kuri kaminuza y'u Burundi igisata uri kurigira ko kuri Mutanga urakoze cyane Eric nawe uratwumva
yego ndabumva
uherega Eric
yabonereye
mu majyepfo y'u Rwanda havugwa make
arabugwa izuba ryinshi turatura amahoro mugabo turashima genda umudandaza mugabo iyo izuba ryatse abakiriya barabura
udandaza uduki
dandaza ikiyosike
irimo ibiki
turimo imyenda impuzu n'ibirato
kwihangana hambavuye ugo ruzuba rwinshi ayandi makuru avugwa ngaho uherereye naya
makuru avugwa ngaho ni amahoro n'impore no kuri kwa mungu nta gikuba gihari cyaciye turashima n'ukuri ubuzima ni neza mugabo akuru mayo rugomo rwangaha mugabo no kuvugira kere kwa wifise ukamuha amahera akakuvugira mugabo nta buvugizi bugihari
urugomo sigura gato
urugomo nta buvugizi bugihari no gukubisa kugira akuvugire biba ngombwa ngo umuhe amafaranga
ugukubise biba byagenze gute ngo murinde mugwana hama ukamwiteka ko aza kukuvugira
hari ukuntu urugomo ruvuka nk'iwawe n'ikiyosike wabasohora bagukubita bikaba ngombwa n'umuyobozi wa jije bikaba ngombwa ubanza kumuha amahera
kugira ngo ashobore kukuvuganira
yego tukaba twifuza rero ko ibyo byacika burundu abantu tukaba umwe nimba hari uhohotewe bakamukurikirana nicyo ngicyo nagira ndakubabire
murakoze urakoze Eric ugira umunsi mwiza kandi tukwifurije kwinjiza ibyashara muri urwo rudandaza urimo akazuba nako no gucunwa amazi menshi ntuhave uherekwa n'amazi mu mubiri
oya n'igihe nawo kinoba
ariko no guca ubyitwararika iby'amazi urakoze Eric ego ushobora kuba ucugururira radio yawe tukubwire kuri ko wumva ijwi ry'America isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turiko twakira amatelefoni y'abakunzi b'ijwi ry'America aho bariko ratubwira amakuru avugwa aho baherereye nawe we urashobora kutubwira amakuru avugwa aho uri ukaba ufise agatelefone kawe urashobora kutwandikira kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu uduha nimero ya telefone natwe tukakwihamagarira gutyo tugasangira ikiyago Ivan Buravan mu karirimbo kiwe Big Time kabashike kunyota mu byo mwese muko muratwumva na mahombu ngonegachegache akasigaye ngonegachegache okay mse kamere barura karura na fakarura tukamire tekanono
The magic is chasing. You come on a rukundo na ene azizalgo. Ziva kumana kuko ngumuntu ngisimba na ribasha rekata.
Karirimbo ni Big Time aka muhisi Ivan Buravane aka karirimbo hamwe n'izindi nka ni Yesu kari mu turirimbo twanyuma Ivan Buravane ya sohoye imbere yo gushengera mu mwaka uheze umwaka uzoburumanye umunsi kuyundi kwa kane uza azwari genekerezo rya 17 Ivan Buravane ashengeye yahitanye n'ingwara ya cancer uturimbo twe dutandukanye rero nibaza ko turiko tubafasha kugira ibihe byiza aho muherereye turabandanya twakira n'amatelefone y'abakunzi b'ijugya Amerika kugira ngo batugire ibiriko biravugwa aho baherereye Idrissa ikaze ku ijugya Amerika
Murakoze neza munyamakuru mwiriwe neza
twaramutse kandi turaza no kwirirwa
yego merere yane Kigali mu Rwanda
amajahe
yego merere yane Karuruma Beramvura
nukorera yavugwa ngaho Karuruma
Inkura Karuma mu Kagera muto na Toyota Rwanda yego no kuvuga mu buzima busanzwe hano Kigali nta kibazo dufite umutekano byose ubuzima bwose nta mutima mu ruhare
kuri
yego usibye ibintu ku isoko gusa bihenze nta kindi kibazo urebye ariko turimo turasaba Imana bizagabanyuke urebye isukari igeze ku 200 kilo biragoye cyane hari n'abandi nyine batishoboye nyine basabwa isukari dusaba ko isukari yagabanyuka nyine nabo bakabasha kunywa icyayi nyine
iyo uvuga ngo isukari
ikabugihenze
yego yuvuga ngo isukari umuceri birahenze byavuye ku mafaranga ngahe mu kiringo kingana gute bija kurangana
urebye ubu no muri corona ngo byahendaga cyane ariko nyuma ya corona byaje kwikuba kabiri byarahenze cyane ntago tuzi cyabiteye natwe tukaba dusaba n'ubuyobozi bwacu ko twareba ko ibiciro byakomeza kugabanyuka n'ibyo leta yadukoreye twashimye yarabigabanyije ariko ari n'abacuruzi banze kubigabanya nyine bakajya babihenda cyane banabitange bakabifungirana
ukwihangana ndumva inyuma yawe hariho abariko baracura canke bimeze gute uri kwibaza
no kuvuga ngo ngewe ndi umutekinisiye nkora mu Kagera ndagorora ngatura n'amarangi yego
nuko reka tukurekere rubandanye utera iryo rangi wumviriza ijwi rya Amerika turazi ko bibafasha iyo muri kombura twumviriza mukora ubuzi nk'ubwo Idrisse arakoze
biradufasha cyane kandi tuba tunyuzwe n'amakuru mwa mwaduhaye
yego
tuba tubashimiye cyane kandi turabakunda
urakoze Idrisse ngaho mu Rwanda akazi keza
yego ikintu mbasaba ni kimwe n'uko mwashyira muri groupe ya WhatsApp kugira ngo tubashe kuganira
muhinga bw'ijima baraza kudufatira nimero yawe hama turakurungikira winjire ntawe twinjize ariko dufise ico bita link tubaha mu gafyondako hama mukwinjira muri izo groupe
yego ndabasabye muze kubinkorera
urakoze ubwire umunsi mwiza Idrisse n'akazi keza
yego murakoze cyane
ku murongo wa gatanu uriko Norbert kaze kujugira Amerika
ego
urakomeye Norbe
urakomeye cyane
natwe turaho turashima uherere he
Manyanguru y'u Rwanda mu karere ka Rurembo
amakuru tuzaniye n'aya
ndare nambere tubashimire n'ijwi rya Amerika bamwafashe umwanya mwiza nk'uwo kugeza ijwi rya Amerika abakunzi bayo urahare hari imwe twasaba akarere karabiduhaye cyane ahekerero nigeze kubabwira cyari kimeze nabi cyane ubu bari kukigusanira bategezaho amashanyarazi n'ibindi bintu byose byiza by'iterambere bizitugeraho ariko hari ikibazo cy'umuhanda nyine kitameze neza tu
umuhanda wahe
n'umuhanda nigeze namwe kubabwira bo gaseke nayanza
ndibuka ko hari ikiganiro narimo jewe nyine urabivuga nta kirahinduka kuva kiriya gihe
nta kintu kirahinduka
abayobozi bavuga ku iki
nta kintu batwizeza ntacyo kandi mumaze igihe kinini ubuhahirane bwarahagaze urumva rero ko ari ikibazo
ariko iyo uvuga ngo ntacyo abayobozi bakwizeza muba mwabegereye mukabibabagira
ndabitubwira ahubwo nishyize mu ngiro
bakababwira ngo ntacu bari bukoreko
baratubwira ati bizakorwa ariko ntibikorwa umuyobozi wese ukaje bikarangira gutyo
ino radiyo yumvirizwa n'ingeri zose z'abantu harimo abayobozi n'abaki hongera wibutse uwo muhanda aho uherereye n'ikibazo aho kiri kumbure ngira ngo arushobora kuvyumva ubutumwa bukazogira ico buvyaye
igice kinini kidakoze nicyo mu karere ka Gicumbi ariko iruhande rwa ubwo rero turasaba wenda ku nzego nyine kuba badufasha nyine ukaba wakorwa byawe byiza kuko umuntu ari mu bwigunge bukomeye cyane kuko dore imbogamizi zo kubura uko tugeza umusaruro wacu ku masoko ugasanga rero ni ikibazo gikomeye cyane ku muturage cyangwa se ku mushoramari ushaka kunyura hasi kugira ngo ageze ibihingwa aba yageze ku isoko
nuko Norbert urakoze kongera kutusangiza amakuru avuga aho uherereye
ariko hari ikindi nagira mbasabe hari ikiganiro mwajyaga mushyiraho ku ijwi rya Amerika cyo gusuhuza abantu
cyo gusuhuza
byaragenze ikaba ikase yo kwa gatano sinzi ko byaje kugenda
urabye ni ivugurwa ry'ibiganiro byacu bitandukanye ndazi ko icyo gihe hari mu kiganiro iwanyu mu ntara
yego
ariko deka tuzoshikirize abatwara kino gisata ko hariho abenshi bakunze kuvuga ko uyo mwanya wabo kuramukanya bawukeneye kugaruka hanyuma tuzoheza turabe uko babikemura mu buyobozi bwa kino gisata urakoze cyane Norbert ugira umunsi mwiza n'akazi keza yego Juga Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turacari mu kiganiro muri isanga kiganiro muri isanga cuno munsi duhakaryo twahaya karyo abakunzi b'Juga Amerika baherereye kwa bashobora kutubwira makuru avugwa aho muherereye aho mugendera ivyo twabatangarije ni byinshi ku Juga Amerika ariyo politique iri kwiragenda ukutandukanye muri Niger aho ubutegetsi bwatembagajwe hariho ibitandukanye mu gihugu cy'u Burundi vyerekeye ubutunzi vyerekeye imibano politike ahatandukanye mu Rwanda n'ahandi akanya ni gwanyu mutubwira makuru avugwaho muherereye mwongere mu gico mutangaje kuyo twabashikirije
Don't worry, I wanna let you know. You know you're my only. I will never, never let you go. I don't believe. Baby, give me your body, don't be down. My baby, too. Now, please don't be like this. Mama,
Jugi Amerika Washington DC mukirundi no mukinyarwanda twacari muri muri isanga Norbert ikaze muri muri isanga dusangiriki yako Norbert uratwumva ni Emmanuel urantunga narisuye kuri Norbert ariko yagiye wewe Emmanuel uratwumva uherehega Emmanuel
ndi mu Burundi mu ntara ya Makamba mu bantu bagihugu cyo Burundi
mu ntara ya Makamba havugwa make mu ntara ya Makamba
Muna makamba vyo rero twabona nyine nyinshi nuko imigeti munyonga yakane kutituba byinshi byaka ikamye kare kandi kare bakavura kaguye mugabo imyonga kabise kwira kama haramati maketa ne gose
imyonga iri kikamishwa nyiki
ha uti kwa bituba byaka ari byinshi cyane kandi amazi agakora cyane mu kuvomera usanga imyonga yakane
hanyuma none hariho ico muri komura bikorako ubuyobozi bikora bikorako
bo ubuyobozi sinda ni turati weta neza ariko bariko barakora uko bashoboye nk'umyonga imwe cyane cyane ku myonga imyonga bya leta bagira icyo bakoze kugira ngo amazi afuma aboneka cyane
be yuvuze ngo imyonga ikama ni nka yose ni gice kimwe niki
bo jero vuka nkaho merereye nk'uruti rwa buyeti amati yakabanutse cyane hari utundi twonga duto sanga tamata kirimo kabisa hama hama kimwe nakomba gushikiriza
yego
ku makuru yaputwe y'umuyaga w'imvura y'umuyaga wakuye muri Amerika ejo hahise
ugahita n'abantu babiri
ukahitana abantu babiri hamwe n'ibintu n'amahinguro n'ingendo z'indege zahagaze amahinguro watakoze birababaje kabisa kugihugu nka kirya rero boraba bakaza baraduhaye ubuzi nka cyo nza afite aka pasiporo nabuze niyo ndakajyana nabuze njyene ningene
ushaka abantu ushaka ziko guhagarika ibihuse muri Amerika
oya kongera gukora kugira ndawe ko ndonka nayo umukate
Emmanuel sindagutwenze nubwire ngo niko ingene ubivuze ewe reka tukwipfuriza amahirwe yo kuzoshika kuri ibyo bintu biciye mu nzira bicamo sivyo
murama mumvugire agapasoda gafisi
ubwo uvugize kwiragije ijwi ry'Amerika ntabwo dushobora mugabo uraraba uce mu nzira byemewe navyo hari inzira nyinshi zitandukanye urazi ko umwaka utashe harabaho y'amatombora bita green card kandi bama bababwiye ku ijwi ry'Amerika ingene bigenda kugira ngo ushobore kugerageza amahirwe yawe uragerageza bice muri ayo mahirwe hama ucukura muri ico gisata co guhagarika ibihuse ushaka gukoramo sivyo
agerageje cyarase
ukugumugerageza
sawa murakoze hari kwa makuru nyene gusabira babaje kabisa
oya nivyo kubabazaho birababaje ego nuko rero ugira umunsi mwiza
murakoze namwe gatuke
ego urakoze twese na Thierry kuri umurongo wa telefone Thierry ikaze ku ijwi ry'Amerika no muri muri isanga ego na mahoro uherehe gatye
Jwe mirereye murumonge
Muri kafye kanyenkoko murumonge Havugwa makika kafye kanyenkoko ya rumonge
Murumonge nisakwe akayaga nisaya kiretse nuko Inyaka za brandi tubona byaragumiza cyane Nikindi tutabona neza n'ikintu bita igitoro
Igitoro nagira carakemuwe ngaho murumonge Ikibazo cy'igitoro
byatari uko nishyira parike atwebwe dukasanzwe dukora akazi ko borayi batubara yuko imuziga itaboneka kubera ta gitoro gihari kwe
hanyuma bica bi ingaruka zibonekeza hagufi ngaho mu rumonge ndatse twakoregwa urudandaza rwinshi tenshane nk'amamesa menshi ava mu rumonge niyo Uburundi bukoresha ingaruka zibonekeza za hagufi na hagufi niza
nara rugi cyane cyane abandi bagitakeje no kunze kugora cyane cyane abashoferi ndetse n'akabwa n'ubwo bigoranye depression manje bitubimba cyane
abategetsi mubabwiye ikibazo bavuga ngo abategetsi mubabwiye ico kibazo bakivuga kwiki
kibazo n'ikibazo cy'igitaro turabona uko n'abane bacitwararika kuko rimwe rimwe hari sitasiyo gikunze kuronka bakadushyira bakahashyira ku murongo nyine bakakibaha neza kwe icyo tubona ni uko abategetsi baho bariko baratwitaho kwe keretse izabrataratahura neza
kurakoze kudusangiza amakuru avugwa ngaho mu kanyenkoko muri Rumonge kugira umunsi mwiza cyase na Roger ku yindi murongo wa telefone Roger ikaze ku ijwi ry'Amerika hano muri Isanga
yego murakoze cyane
nawe uherehe ga Roger
yewe ndi mu ntara ya Ngozi komine Ngozi zone mipfo
yego aho Ngozi havugwa make
Ayi Ngozi umutekano uriho ariko kubijyanye n'ibyimburwa nyine twebwe dusuma nyine nk'ubu byaraduze igiciro rwose
cyavuye kurangahe ibyahe mu kingo kingana gute bija kurangahe
nk'ibintu by'ibifungurwa dufate nk'ibiharage nk'ubu urabona ko twari tubyegeje ariko ubu turi ko turabigura bitatu
kera byagugwa ngahe
kera twabigura icyamunani bibiri gutya ntibyarenga ku iyo beshyi
ni ibiharage by'ubwoko bwose hariho uratwa hariho ibiharage by'ubwoko bwinshi
yego birarikarika ni beyi hariho ibiba bivanze ibizimbye cyane n'ibyo byitwa ibijone nibyo bizimbye rwose be n'ibyitwa makake
none jone ubigeze kurangaha
jone ubu ni ibihumbi bine yego
ibihumbi bine hanyuma za Kirundo nayo
Kirundo ni ibihumbi bitatu yego
kumenga Kirundo Ngozi yahora iri mu ntara y'imbura ibiharage byinshi none ga
yatanye n'ukuntu nyene ubuzima bugenda burahinduka wowe urabona twebwe ino Ngozi wacu nkaho mperereye abanyakayanza baza kuri minari benshi rwose cyane ugasanga nyine bimbura umwimbu wawujyana mu kayanza ugasanga nyine biciye bibura egombe
ariko umwimbu wowo usize ivyo vy'abandi baza kurima ngaho no gutwara imyimbu y'abandi ibirere bibamereye neza ntahindagurika ry'ibihe riri inyuma igihishije inyuma y'ivyo
ihindagurika ryarabaye kubera imvura yacitse hakiri kare yacitse hakiri kare hariho ibyanse kubera imvura yacitse hakiri kare
umugambi wo gushyiraho ibigega ku rwego rw'amakomune nawo hari icyo uri kurafasha muri mu kuziganya uyu mwimbu no kugabanura ibiciro nimba ukihari
uriho nyine umugambi nyine hariho abaturanka nyine bagashaka tujyana ku makoperative kubitsayo kugira nyine mu nyuma dufate nk'ubu twimira igiteragira umuntu azosobere kuronka akabuto kugira abikiringe no kuyiba nyine abasuma ntibabyire no munsi
kurakoze kudusangiza ibivugwa mu gisata cy'uburimyi ngaho Ngozi
yego nanjye murakoze kundelefona n'ubwa mbere mvugiye ku ijwi ry'Amerika
hari habuze iki wari utumikira akanimero
urumva kubera ipira ry'iterefone ryari ryaramfanye ubure nayo nashoboye kuronka akandi kabatiri nyine nagiye ko mbona mwari umurongo nca mvuga ati sino genda navugiye ko ego
urumva byagenze neza ko ako gapire kakize hama natwe tugaca tugutora
nukuri ndaryohewe rwose cyane
natwe turishimye kukwakira ku nshuro ya mbere ku ijwi ry'Amerika
Ego ndaramukije abantu bo hanze bo babanzi nkabitwa abafarasine bose ndabaramukije ndazinda nkekara nyuma.
Eh.
Ego.
Ego utuma abafarasine burashitse.
Ego murakoze.
Ari mucahe gihugu kugira ngo aze kwimenya. Ntuhavuba nkababandi bavugira muri rusange.
Ari ahantu bitwa mu Mozambique.
Eh.
Ego.
Nuko gira umunsi mwiza rero ingozi.
Ego namwe murakoze mugira umugoro wa mwiza.
Urakoze ego. Ego twese na Blender. Alois ni Blender. Blender ikaze kujya America. None ko Blender umenga ni zina ry'abakobwa nanyiteze ko ngiye kuronka umufasha n'icanga umwigeme mu kiganiro. Uri umusore yitwa Blender canke n'iryo witazira.
Blender.
Twishimiye kukwakira ku nshuro ya mbere, biratuyohera iyo hariho abo twakiriye ku nshuro ya mbere muri kino kiganiro.
Nange ndishimiye.
Yego. Nuko rero amakuru tuzaniye nayahe ku nshuro ya mbere uvugiye ku ishuri ry'America?
Ibi tuvuga na rimwe y'abaturazuba. Ntara y'abaturazuba. Ahantu haba izuba byinshi. Umucyo ariko ndashimira icya mbere ndaje gushimana ubuyobozi bwacu kuri muzi ya perezida wa repubulika. Urabona ni igihe cy'izuba cyangwa se ariko ndashima nk'ubu ngubu ahantu turi ni ahantu hari izuba ryinshi nta mazi yahabaga. Abaturage kugira ngo abaturage bajye kubona amazi byari bigoye, ariko ubu ndashima yuko ubuyobozi yagikemuye abaturage barabona amazi meza. Ntibakivuna amazi y'ibishanga, ntibakivuna amazi ariko ubu bakoresha amazi ya robine. Ni ukuri urabona ko ari ibintu byiza kandi bishimishije.
Ni muri ako karere kose uherereyemo cyangwa uvugiye umuhana wawe gusa?
Mu karere ka Nyagatare, umurenge wa Makimba.
Urakoze rero, ugira umunsi mwiza.
Murakoze namwe.
Yego. Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu kirundiro mu Kinyarwanda. Turacasigaranye iminota 18 yo kwakira abakunzi b'ijwi ry'Amerika hose baherereye, kugira ngo mushobore kudusangiza amakuru avugwa aho muherereye, icyo muvuga kuri twabatangarije, haba misata vya politike, ihindagurika ry'ibihe, iby'ubutunzi, gisata icyacu cyose mipfuza kugira icyo muvuze ko akanyani rwanyu. Ni ku ijwi ry'Amerika muri Isanga.
You already know. Today I have a plan. My time, I'm gonna have this. Starting my darkness, I was in Kawera. If I can go back, play a thing in my team. Made it when it's done. Who can overnight? I'm feeling so good. My friend, it's too cold. Go
Jiga Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacyari muri isanga twase yundi ku murongo wa telefone ikaze ku Jiga Amerika
Ego Alon
Leonidas uherere he?
Ja
uherere ga Leonida
Ntarereye ikanya ati ku mutumba w'insanga ko mine mega province rundo
mu Kirundo mu Kirundo havugwa make
Ranyi watu kuhumu tu, unakuru, awamere yenda mbona. Ya, shana kupuka, mba jahwa, anu wate, uweke harinduru, waragwana. Waka kumbele chanya, pero, kuguma njene utunga, nabuguma watunga, ndizarawa, kuguma njene wakukana, kutanga njene kutari. Mindari kubela, hivyo, 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 yego gusanye ne muga kwa kundi cyahora bicana ubyagira gabanuka mu gukire kongera kubyuka baguma bakomeretsa
bagakomeretsanya bapfa ay amatati ashingiye kuki ahanyine kirundo yigeze kuza imbere mu zivugwamo munara zivugwamo amatati ashingiye ku matongo unyico bapfa hanyine ni gike
na nene bapfa ko ni nina usanga ngabagaba bagenda guhinga abandi bagore kandi nabo bayitwa abandi bakapfa nyine mu by'amasorongo ego ikindi amakuru n'ano bavuga amara rafitino ikintu kigura amafaranga 500 yitwa kandi na mazi ya kutakora bari basemeye ko ashobora duha amazi ngani iwacu kuri mutumba
ikibido mugura amazi
Ida tuzinda kuyigura nyine amazi adakwira
amazi mukayagurira ndega Leonida
tuyatuma nk'abakozi tuzavoma ku makinga tukabagurira nyine amafaranga twose abamwebwe mubona kure mushika kure ko mwatugira amazi batwemereye bakazayaduha naho ubundi ndabona ntatari ugeze kure
mugabo nubuje sindatomokegwa neza urantunga nimba rije ntabyumvise neza nubwa amazi muyagurira he ninde yabadandazako
abaha kumana makinga abaya bayavoma mukenda bakayavugana ku mahoro abandi bakayaza amaho kuri makinga zayasijanye kasha tuyabagurira
uburongozi bwa Kirundo burabizi uburongozi bw'intara uherereyemo burabizi commune
bari barabitubwiye ko bateye kuzanira ni ku mutumba w'ikanya ko niho nkerereye
babibemereye ryari
haraheze mwaka n'igice batwemere ko bazatuzanira amazi yego
mwishuje inyuma y'umwaka n'igice bababwira iki
nashobora gutangariza yego kindi kibazo naco ino natwe ibidandazwa byaraduze uravye ibiharage byaraduze cyane kubwishi aho kiro cy'ibiharage cyo 2025 twabura kwigura ku 2000 cyangwa 8 bice cyangwa 10 n'ibyo
ibyo biharage bya 2025 ni Kirundo ninde
bya Kirundo ari byo bitwa rufita amadeni n'amajone
zone ikugwa ngahe
ibumbe itatunata
hariho uwatubwiye iki kibazo mu ntara ya Ngozi aherereyemo ni Thierry avuga ko ahanini bo bivano kuba nyakanza baza kurangura mu Kirundo bakabatwara umwimbu namwe mu Kirundo biva kuki kuko ibiharage biduga kandi mu vyirimira habaye ikibazo cyane
wata cyahaye
nihinda guri kajibi hejaba kuko nitwarose mindu kwiye ego nibitanda kubisha mama shara du do sanga ikibune kose kitibundi cyangwa nasha sora kitibundi sanga su ego ari bibi byatuje Nibinyobwa bya Brarudi heruka kuduga.
Ibinyobwa bya Brarudi. Ibinyobwa bya Brarudi ho ni ku butaka bwose bw'u Burundi akabaza ahubwo muri abironka. Cyaraduze muri abironka. Ngibujumbura ngazi ko aba ariko barakora imanza bitakobera borohera kwera bataronka ivyo binyobwa bitandukanye. Mwebwe ngaho muri abironka muri Kirundo.
I'm going to go to the house. Nukurimu wa mwada sashi jihao nchuti na wagenzi wali kure basala kuumbe kwa tahiji njiko mwama hawa nwa wito jama nda wala mwusu
wii huta mwugi wiki sahiri
ego nda mbande kuwa mwusu hama mwenze alimu hira na wana wanje na mavu kwa alimu kukarada wiki ije mkiru nda madata wukwe ego nukurinda basi mwe kutuja ikakuwa mwaka wa kiri kanda bakunda cyane murakoze
urakoze cyane Leonidas Kirumuse mwizanga mu Kirundo
yego murakoze nyakubaho
yego tujye twakira na James James ikaze kuvugira muri kano muri isanga
murakoze
wereka James
andi ikakuma mu nkambi ikakuma muri Turkana account niho
muri Kenya
muri Kenya
havugwa maki muyo kambi ya Kakuma iri muri sinini kandi za mbere ngaho muri ako karere
ni kambi nini ndi mu gace bitakalobaye gusa ibintu tubona tuvuga no gusa kwiduzwa y'ibiciro by'ifungurwa kandi yewe nikaba yaragabanije n'agafasha twaraturonka kuri umwe yaronka 2000 mugabo bubagize kugenda amajana 6 kandi uraze n'ibidandaje mu makino gihe kwera bavanga biva ku bitoro ibuga y'ibiciro byaragize gose
ibihumbi
aho usanga kare aho usanga kare nk'ikiro kijya kimwe cy'ubufu cyagurwa ijana mu ngombwa ugasanga bigurisha ijana n'ibiri cyangwa ijana na cumi ibintu byaraduze rwose kandi iyo n'agafashanyo rero nta shishiko yaragapunguje
none ibyo bihumbi bibiri babaha bavanye ku bihumbi bibiri bagasaba ibihumbi n'amajana atandatu biherekezwa n'iki hari utundi dufashanyo duherekeza ibyo bihumbi bibiri
oya tena kandi gafashanyo na kamwe baduhayo ibihumbi n'amajana atandatu akaba akubwira ko ariyo uzosumisha ukwezi kose
atana nta bufu ntaki
oya yani nta kindi n'ikintu na kindi bagwa atara kugafashanyo nako nyine kaza inyuma y'ukwezi nyene mwagiye gufinga mugafingiye abantu bacyo yarungikira
igihumbi n'amajana atandatu ni ku muntu umwe umwe si ku muryango
ndoya ni ku muntu umwe umwe
hama igihumbi n'amajana atandatu kigura iki ubwiye mu isoko ushobora kugura ibingana gute
ubwiye mu isoko ushobora kugura ikiro cy'ubufu kigura ijana n'ibiri urumva ikiro cy'ibiharage kigura amajana abiri hamya inani isukari yo yaraduze rwose ubu nta muntu akigura isukari iraduze rwose iri ku ijana 60 urumva ibintu birazimbye ashobora kugura nk'ibiro nka bingahe nk'ibiro nka bine by'ubufu hamwe n'ikiro kimwe cy'ibiharage akadumu k'amata nako kagurwa 1200 urumva ko ibintu biduze rwose umuntu 16
RCR yaravuze impamvu yagabaniye agafashanyo kabo nko muri Tanzania hoho leta biciye mu nkuru mu menyeshamakuru wacu ariyo James Jovin yaratubwiye ko leta ya Tanzania yavuze ko ataburyo igifise bwo gushobora kubandanya ifashe muzi nk'uko vyahora mwebwe namwe igihugu ca Kenya kirababazwa muri ngaho hamwe na RCR ishami rya ONU ribitaho nk'impunzi bababwira iki ni kuki bagabanije hanyuma ejo hanyu byifashe gute bazo ni byo bagabanije mu kurindira mu bazosubira kongereza
ni ukuvuga tubaje batubwira ati ngo ni impunzi zabaye nyinshi ariko barakira zikiri muri reception niho gafashanyo kacakimukira andi bari batubwiye tuko bagomba gutangura guhungura atagafashanyo kazogabanya ku buryo abazatangura guhungura ari bibazo bakongerezwa mu gubu ntibarashira guhungura rero ubu ntituzi gituma agafashanyo kagabanyijwe n'abandi bose
kwihangana urakoze kandi ubwire umunsi mwiza mu ikambi ya Kakuma turamukirize abari bose
ego kweri bibarabara mutana bandi ha mu byo kwa bimuturonda atubabwira makuru mashasha ko twashirwa ni binsanganye ne bitatwereza kuba dusanzwe turi impunzi ko twino nta sabuni turonka usanga nkuba ariyo bita ngo ATM isanga imara nka amezi nkane atanu taronka gasabuni kandi umuntu ugasanga isabuni baguha amafaranga ijana azo kumaze ayo mezi yose utararonka nkubu nta ni kuva mu kwa gatatu ntiturakaronka utimo tugitikora twinjye tugenda bitya mukumu nani nona ko amatariki yamaze kugera kuri dollar ngo kuva mu kwa gatatu
mbe ico 2600 mu madollar yaba ari nkangara
2600 mu madollar sanga ari nka amadollar 10 sanga nka amadollar 10 ko nyene
no kugira umunsi mwiza kandi wihangane abari ngaho onye muri Kakuma ubatura mu kizijo rya Amerika twese ku mutima
sasa mlagize neza mlakoze
Duje twakena uniswa kuyundi murongo wa telefone uniswa ikaze kuri rugi America
ego mwakoze ko nitatse nange ndashimi
ucuba nuwanyu matwakiriye uhereye ga uniswa
oh ni uniswa ngenda kumana merereye mu Butana komine Mpinga Kayove ni zone Mugondo
muri Mpinga Kayove muvuga ibiki
muri Mpinga Kayove navuga yuko ahanini ibintu bituraje ishinga usanga ari iduzwa ry'ibiciro n'ibinyobwa bya Brawdi bitakiboneka ahanini ego
ariko mugira ngo
kandi n'ibi twari ko tuvuga nyine kuri ibi by'ibiciro ugasanga nk'aha isima yaduze naho ni no mu bihe byo kubaka kenshi no usanga turi ko twubaka mu bihe by'iki ibyo byose usanga ari ibi usanga bituma ubuzima bw'abanyagihugu bucya butera busa n'ubutsimba ego
iyo tubwibi ibyaduze nawe no mu Rutana ndabona hegereranye na sesumongira isukari ntiri mu bibahangayikishije
isukari novuga yuko abajeje intwaro baragerageza kuyitanga bakayiha bajya bagenewe kuza barayitanga umuntu akazaragenda kugura novuga yuko iboneka buke buke mugabo si ku rugero rushimishije mugabo novuga yuko twese kivugisha ugereranije n'ahandi ego
hanyuma kajambo ubwira abategetsi bashobora kuba ariko barumviriza ijwi rya Amerika ko ari wewe dusozere ko ikiganiro kandi mbenshi mwagarutse kuri ico kibazo naka wihuta
bono ishobora gutera akamu abategetsi bakaraba ibi biciro biguma biduga buri mwanya yuko bogerageza kugira abene gihugu nabo nyene barabe ukuntu bobaho kuko ibiciro uko biduga niko bibana dusanga ubuzima bw'abanyagihugu buriko buragorana urumva boraba bakagerageza ku biciro bimwe bimwe biriko biraduga bigasubira hasi kugira abene gihugu bashobore kubaho neza
kurakoze rero ugira umunsi mwiza ngaho onye mu Rutana Mpinga Kayove uturamukiriza abaho bose
ego sawa namwe muragize neza no hanyuma muzaze muradutera kama tubabwira uko ubuzima bumeze
ego nuko nshuti bakunze akaba ino ngaha duceye dusozera ikiganiro muri sangacu no munsi niganiro mwumvise twari twahaye akanya abatwumviriza bahererya nino ngo badusangize amakuru ahanini bavuze ku byiduga ry'ibiciro haba mu Rwanda canke mu Burundi hamwe n'ibinyobwa bitandukanye bitariko biraboneka kuri micro yari Diane ni nahazure kashumire muhinga bw'ivyuma Loise Bigirimana yegeranije amaji bari kumwe na ingenieur Cornelius ku izina ry'abagenzi bacu tubike banuye tuyifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose ahanje turaba turi kumwe saa 12 ku makuru azo bagezeho mu karere k'ibiyaga bigari mu kurindira mubandanye kuryoherwa n'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye.